urumva na dijwi ya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasoza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi.
Ni kintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo cy'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Uwo ni Yves niyo gusenga umusesenguzi mu by'imari n'ubukungu. Muri Kongo abakandida depite ntibabashije kujya kwiyamamariza mu bice bimwe bya territoire za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo. Naho Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya avuga ko nta mugambi w'amahoro ushoboka muri Ukraine igihe byatumye u Burusiya butangiza intambara byose bitabonetse. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Canada irateganya gushyiraho programu yagutse ishobora gutuma abantu benshi bari mu gihugu badafite ibyangombwa babasha gusaba uburenganzira bwo gutura mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nina Hazwe.
Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Miller yabwiye ikinyamakuru cyo muri Canada The Global and Mail ko umugambi huzohesha amahirwe abantu benshi bari ku butaka bwa Canada tabipapuro base byo kuba muri ico gihugu. Canada yifuza kuzogera mu 2025 imaze kuzana bimukira bayibamwo bagera ku 500,000. Igihugu cha Canada ahanini kigizwe n'abimukira bari no mu batumye ubutunzi bwacu gutera imbere. Abimukira baba ku butaka bwa Canada badafise impapuro zibemerera kuba muri ico gihugu baharugwa hagati y'300,000 n'600,000. Ikimenyesha makuru The Global and Mail gitanga ivyo biharuro kikavuga ko benshi muri abo bari ku rutonde kwabwirizwa gusubizwa mu bihugu vyabo. Uwo mugambi mushasha wa leta ya Canada huzoba wega abinjiye ku butaka bw'ico gihugu biciye mu nzira zemewe n'amategeko abahinjiye nk'abakozi b'igihe gito, abanyeshuri mva makungu n'abandi batandukanye bahaje bafise impusha zo kuhaguma umwanya muto ariko bakaza kugumayo igihe kirekire gushika aho impapuro zabo zibaha uburenganzira bwo kuhaguma viza mu Gifaransa zihera. Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Miller asigura ko abantu bose naho biruko badafise impapuro zo kuba muri Canada bari ku butaka bwayo bidasobanuye ko bazoca babironka biciye muri uwo mugambi. Bazobanza kubisabira impusha leta irimbure nimba bikwiye by'ukuri ko baronswa izo mpapuro.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco hasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano artificial intelligence. Papa Francisco afite impungenge ku bwenge buremano bwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none. Diane Nina Hazwe abahinkuru.
Ikete umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagiyise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ku mwaka ririmo ubutumwa Kiliziya Katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro. Kiliziya Katolika ihimbaza umunsi higenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije. Mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura kubutandukanye bw'ubwo bwenge, umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajeje vy'iterambere rya kiremwa muntu i Vaticano yagiye amenyesha makuru mu kiganiro yabahaye i Vaticano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none.
yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya science na technology ariko mu gihe biza rifasha abantu.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin avuga ko intego yari afite u Burusiya bushoze intambara kuri Ukraine zitarahinduka. Mu kiganiro yagiranyije n'abanyamakuru i Moscow, Putin yasobanuye ko nta mugambi w'amahoro ushobora kugerwaho ibyatumye u Burusiya butangiza urugamba byose bitabonetse. Inkuru nayo mugezweho na Diane Ninahazwe.
Muri icyo kiganiro, President Vladimir Putin yavuze ko Urusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko icyo yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyumviro. Yavuze ko ari iby'abanazi ihavuye, ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava, kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu byo mu burengero NATO. Putin yagize ati, ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. Ku buryo butamenyerewe, President Vladimir Putin yagize kandi ico avuga ku ngabo u Burusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine. Avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244 ntigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine. Yahakanye ibivugwa ko u Burusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare. Avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari indyamunyu z'abasirikare u Burusiya bikwije. Yagize ati, si ngombwa habe namba. Erega ku munsi u Burusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1,500. Kuva kuwa gatatu w'inondwi, abasirikare bashasha 245 nibo bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi. Ikiganiro President Vladimir Putin w'u Burusiya yakoranye n'abamenyeshamakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefoni. Ku nshuro ya mbere kuva u Burusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, President Vladimir Putin amaze igihe akumira abamenyeshamakuru mva makungu yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo. Ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu 2021. Ico gihe Amerika yagabisha ko atankeka u Burusiya buzorungika abasirikare muri Ukraine. Televiziyo y'igihugu mu Burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni 2 bije biva mu banyagihugu.
Ibihumbi n'ibihumbi by'abatuye mu ntara ya Gaza bahagaritse imodoka zitwara imfashanyo z'ibiribwa muri Palestine, maze ziteye bagerageza kubona icyo bafungura. Diane Nahazwe arakomeza.
Igisata kijeje impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga ariko bijana imfashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara. Ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo byatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo. Philippe Lazarini atwari cyo gisata yasiguye ko abategera inzo mfungurwa baca bazirira aho batarindira. Yagize ati, ibi byerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo. Umutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 cyangwa 3 badafungura. Igisata cya ONU citaho ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo nacyo kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atanimiti bariko bararonka. Hagataho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Israel Yoav Gallant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa president w'Amerika ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas. Yoav Gallant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro muri vyo harimo ibiri munsi y'ubutaka. Galant ariko aha akizeza ko naho bizofata amezi menshi cyane Israel byanke bikunde izokora ibishoboka byose ikazimanganya umurwi wa Hamas.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze mugenzi wacu Diane Nahazwe uyatugezezeho. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi. Ayo mafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uhuza ibihugu bya Tanzania, u Burundi na Congo. Inkuru mugezweho na Pierre Claver Niyonkuru.
ubwo buryo bwatanzwe ni banki ya Afrika ijeje iterambere bwemejwe n'ugwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire n'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya umusasenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Liévin niyo gusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye rudandazwa
ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborusha urudandazwa kuva kivugo cy'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000 ibyo birometero 3000 iyo babwiye n'imodokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitebye tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusomera hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka
hatagiye kandiwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora Kigoma Uvinza Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukurwa ubutare bwa nickel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nicyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu
ikigira kabiri nuko iryo barabara izodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwiyumva imusongati hamwe n'ubundi butare busaka igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazwa bidushikira bizimbutse u Burundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi
rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuza n'ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bigaca biva mu mwanya muto gutyo ntihaze harabaho ibi vy'uko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri atagitoro turiko turaronka neza
iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahariye inzira no ku mugwa mukuru gutunzi muri Tanzania u Burundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84 ubundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Burundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashyirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza u Burundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza ni mu gihe igihugu cya Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560 naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfasha nyisangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu na karere uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca igitega no mu cibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'icyo gihugu yamara ibanki ya Afrika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika
mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo rusaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko eroje birika neza abahinkuru
Mwitangazo wa soho ya gasomera mwumera zindu ya menyesha makuru wa habike mwinya makuru ikoreli Bujumbura juja Amerika ita atumiwe nibindi mwinya makuru likaimenya kuru yu wakata tu jando tuye mutawazi umukuru urgogwego iu kije kuchacha genoside ya sigu ya kuburundi mwulimu vihugu vyo mkarele kiwi ya gazini za Afrika vya sinya masezano yu kurguanya genoside nizi mviro vzayo nogushira hinzego zigi hugu zo kurguanyi chochaha kubugiwe kuona haizinea kiviri na mashinga mateka na hengu za mateka zemeje kubugo bugichanyi go fatwa niho nyabwoko hari yageze ko na leta iba mu gacerere ikabitangaza
turaze ko ishira hamwe ntuza makungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko kubaherero n'abanamazi bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko byagiriwe abayahudi ijyaba armenye n'iby'abatutsi bo mu Rwanda inama nkuru y'igihugu jejwe gukingana no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1922 no mu 1923 byabaye ubunyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
nkuko mu rwisebe wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya rukumira genocide rwatanze leta kwemeza iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakozwe mu 1922 n'1923 ari ihunyabwoko ryakorewe abahutu
iryo Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahana inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ACT Genocide Canada
titwari kureka kubona yuko ribaye mu 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ivyemewe n'amashinga mateka bino bamurwe bitwa ngo nuko uvuga kuri kurekuranira data wanje severe muri chaka nyoma washikiriza ukavuga ngo 2022 kugira ariho nyabwo kuri gomba kumara abahutu ariko hampande y'ivyo ntaworeka kwibuza kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean-Claude de Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDB yakukiye mu gambo FDB imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi
benshi Jean-Claude de Mutabazi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyatubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri ritangazo n'ibyashikirijwe no Umunyamabanga mukuru wa ACT Genocide Canada gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri icyo gihugu na Amerika abagize imvugo z'imurwa
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacyakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi
nata muntu cyangishira hamwe mutabazi ya doma kuri Toki Nkurunziza twara ACT Genocide Canada yibaza kwishira hamwe giwe riri mu yashatse kuvuga
twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwe yibwe ACT Genocide Canada naho twebwe ubundi imyaka 23 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twibisha tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze nyabwo kuri abatutsi no kuvuga FDW havuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kutoki n'ishyamwe mpuzamakungu ni tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutuma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abari ko bakora iho nyabwo kujya abatutsi muri Congo
mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa iho nyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise
no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
Tahanze mushano icegera cy'umukuru wa ACT Genocide Chirimoso ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
biba severe siba n'izindi nzego zemeza byo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU ONU bayitinyira iki
naha barongoye mu rwisebe aho kuniwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nk'uko babisabwa n'amashyirahamwe avugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bwohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya mutabazi niko byanditse Eroje uri kaneza ijuru ya Amerika.
Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda yarahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'icarubozo mu magereza. Umunyamakuru Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya ibimpande zombi. Muri urubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba bagabo 9. Kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'icarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu baregwa uhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenda witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Augustin Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuraba hiyongera habandi Silver Wihoreye Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kuyiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe icarubozo rugasaba ko hatabaho gutandukanya imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'icarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata itariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019 2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mwaka w'2020 afungiye Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa ari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufunga imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'icarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Wabonaga batabyitayeho ibi bintu kuko nari maze gusohora amavideo menshi cyane mbivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubiseho uriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga ni ibintu byabaye ku mugaragaro. None na directeur akoresha inama na barabivuga nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriya.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje ni uko abashinzwe kumuvura bo basivire aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka akayitungira gatoki bati dore ibyabaye ibingibi byumvikane ko nabo nabafatanya cyaha mu icyarubozo byabereye hariya abakoze icyarubozo ni benshi bari korera abanyururu
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa by'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga gatoki ibikorwa by'icyarubozo mu magereza yo mu Rwanda n'ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha ekwagirusa ijwi rya Amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
tugane noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatuye muri bimwe mu bice bya territoire za Uvira Fizi na Mwenga muri Kivu yepfo bavuga ko nta bakandida depute baje kwiyamamariza inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira
amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi amuntara Kivu yepfo hazatorwa prezida abadepute ndetse n'abajanama bo makomini bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo Magunda Minembwe ndetse na Mikenge nkuko bitangazwa n'abahatuye Lubungo Willy ni umuturage wo mu sekiteri y'Itombwe mu muhana wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira agaragaza yuko mu gihe asigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depute barakiri wabo
kwiyamamaza badahari ntibabe babona izo babwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo baha batari abatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa nibagera Kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu
ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite
Prema henshi barahamagara abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose basaba bagenda
muramwe mu lokalite ya Bijombo Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye Pastor Makimbi n'umuturage wo kumurambye
nta badepute turabona nta bantu nabamwe baza kwiyamamaza iwacu turasa rero nkaho bisani bikereje kandi iminsi yashize asigaye cumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi n'ama nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo
abakandida depute bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo iyo guba baje kumva aho biyamamariza etabu wa loge ni umukandida muri territoire ya Mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntari yamamaza
yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga mfite niba utaragwego parti itagurimo gutanga amafaranga abari mu gukora kampanye ni abantu banazigenze banazikwiga muri gihugu niba mu gukora kampanye
kubwa Piero Kaluba wo mu ishyaka rya Debule Patrie avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo
hariho amagrupe arme hariho amagrupe arme ariya tuma ntekereza yuko uzamutse kaje Piero boza kuntega mu nzira
gusa nubwo biruku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depute bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyine bagiye baguhereza nk'idolari 200 nje bihumbi 500 by'amakongo cyangwa bashaka guhereza nk'idolari 250
ugenda muri mu musanga na
gusa ama moto cyangwa kuri mu moto 40 moto 30
bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo bushobora kugabanuka
bazobaje gutora icyo ni ikibazo gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora wamubwira akakubaza nimero kuvuga ngo umuntu umuketu uramubwira ikibazo cy'inimero ntashobora kumenya umuntu umusaza n'umubwira ikibazo cy'inimero ntashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiriza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakagifata umwanya muremure ariko umwanya ntawugihari kuko asigaye iminsi mikeya
muri territoire ya Uvira abakandida depute ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya ine muri Fizi ni 201 ku myanya ine mu gihe mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara ya Kivu yepfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ni 1634 mu gihe imyanya bahatanira ari 32 twibutse yuko abaturage 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepute ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
nshuti banywanyi ibiganiro radio ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze bagenzi bajye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na Edi Rwema Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukamuzi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
Mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha.